Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika habari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mwumva twumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe mu Burundi umurwi w'igihugu wigenguje zagateka kazi na muntu Seni Dehashe mu mfunyapfunyo warayishize habona icegeranyo cawo cinge na gateka kazi na muntu kari kifashe mu 2021 muri yo rapport Seni Dehashe ivuga ko amabohero yarengewe n'ubwinshi bw'abanyororo kandi muri bo harimwo abazira ubusa amwe mu mashira hamwe aremeranya na Seni Dehashe kuri muri yo rapport
hariho abanyororo by'ukuri usanga amadose yabo yaraheze hakaba n'abandi barenganywa hakaba n'abandi afungirwa ubusa kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira.
Uyu ni Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Folicon F.
Ikiza kirimo nuko mu mabi ishyirahamwe rigiteka idondagura n'ayandi mashyirahamwe akora ku by'agateka kazi na muntu ibyo tuvuga by'ukwicwa ibyo tuvuga by'ukunyuruzwa byo gufata ku nguvu baremeza yuko ayo mabakogo.
Uyu nawe ni Ancher niko yagize atwara Ligue Iteka hano makuru ari muyo tugaruka ko handi hato mwe hafi ya maradiyo yanyu. Ikariko tuyahere kuyagezeho igeni no kwisaho Ukraine itangaza ko iri kwiragerageza guhungisha abana abagore n'abageze mu zabukuru baheze mu gisagara cha Maria Paul kigenzurwa n'u Burusiya icegera cy'umushikiranganje wa mbere muri ico gihugu. Mutumwa yatishije kuri Telegram yavuze ko muri rusangi abaheze muri ico gisagara bakabura aho baca mu guhunga bivuye ku ngabo z'u Burusiya zabazibiye bagera ku 100,000 hagataho president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarayemeje ko ari nkamwe Urusiya bwotsinda intambara bwatanguje muri Ukraine butazoteba kuvogera no gutera ibindi bihugu. Zelensky yagize ati nabivuze kenshi ugutera Ukraine kwabaye nko kugerageza intango y'izindi ntambara. Ibiro bikuru vya gisirikare muri Amerika navyo vyatangaje ko umushikiranganje wo kwivuna abansi Austin igenekerezo rya 26 ku kwezi azoja mu Budagi mu nama yo kurabira hamwe icokorwa ngo Ukraine ikingirwe. John Kirby ajeje gutanga makuru muri Pentagon yavuze ko ibihugu 40 ari vya Amerika yatumiye muri iyo nama. Muri ivyo bihugu harimwo ibiri mwishira hamwe NATO n'ibindi bitari muri iryo shira hamwe ryo kwivunira umwasi hamwe. Mwindi mibonano yitezwe ko kibazo cha Ukraine harimo inama umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres azogira na mundwi iza na president wa Burusiya Vladimir Putin i Moscow ku murwa mukuru w'Uburusiya co kimwe n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'andi makungu. Guterres avuye Moscow azoca aja muri Ukraine kubonana na president Zelensky hamwe n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu. Umugabane wa Afrika ihembe rya Afrika ryugarijwe n'ubugaragwa ONU ivuga ko bushobora kuzotera ikigoyi abantu baharugwa amamiliyoni 20 muri Ethiopia abarenga imiliyoni 7 kugera ino saha nibo ONU yemeza ko bugarijwe n'inzara. Haraheze imyaka 4 ikurikirana imvura igwa nabi cyane mu ihembe rya Afrika. Ishami rya ONU gitaho ibiribwa ku isi PAM ryabwiye ijwi rya Amerika ko ubugaragwa buvugwa mu burengero bwa Ethiopia buvanze n'intambara yo mu buraruko bw'ico gihugu bushobora gukwegera karambaraye Ethiopia. Umuvugizi wa PAM Claire Neville mu kiganiro cihariye n'ijwi rya Amerika yumvikanishije ko ingaruka zishobora gukingirwa ari nkamwe bogira igikorwa vuba bwango. Yamara kubwa Neville amahigwe yo gutorera inyishu iki kibazo ni make cyane. Neville mu majambo yo yagize ati mu 2016 no mu 2017 ingaruka z'ubugaragwa zabaye nke cyane bivuye ku muti wavuguswe kare. Ubu mu 2022 bizogorana kubera uburyo atabwo. Umwe mu bategetsi mu ishyirahamwe rikorera mu gisata cy'ubutabazi atashimye ko amazina yatangazwa na uyabwijwe rya Amerika kuri leta ya Ethiopia yasamariye mu ntambara, yibagira guhangana n'ubugaragwa bwibonekeza cyane mu majepfo y'icyo gihugu, kandi ko ico yise gusamara kizosaba ikiguzi kinini mu kuzuza igihengeri, bikanazosaba imyaka myinshi kugira ngo ingaruka ziko ziterwa n'ubwo bugaragwa zihere. ONU ivuga ko muri rusangi abanyagihugu bakeneye gufashwa byihuta muri Ethiopia barenga imiliyoni 12 n'ibihumbi 500. Aya makuru yose abagezweho ugeni no kwise ku jujya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Deka ayagezeho mu karere tuyahere muri Konga, habategetsi bahitwa Kashararo bagiriza barwanya umurwire de tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ko bishe umuntu umwe bakomeretsa abandi batatu mu bitero bagavye mu muhana uri muri groupement ya Bijombo territoire ya Uvira muri Kivu yepfo. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Gasore Karembere n'umuyobozi wa lokalite Kashararo Katoki yabwijwe rya Amerika ko abagwanyi b'abarundi ba Red Tabara bafatikanyije na Mai Mai Ilunga bagabye ibitero mu miyana yo mu Bijombo, bica abaturage bakomeretsa abandi.
Igitondo cya kare kare uyu munsi ku minsi 24 kwa kane hari igitero cyobowe na Red Tabara na Mai Mai bazitwaga bakuraje mu Bijombo aho bita ku kiziba no kumurara. Bateye batera mu nka mu biraro, batera mu mihana bica abantu. Hari umusore wahise aho ngaho umuhana agiye gusohoka mu nzu, bagiye kumukitira mu nzu arasohoka bahita bamurasa, baza no kurasa abandi baturage batatu. Ibintu barabijyana ariko bagaragaje kwirwanaho, hari inzu imwe zihagarika ariko izindi zagiye zanyuma.
Gasore Karembere akomeza kuvuga ko izi nyeshyamba zaje ziturutse Mayita na Mikungabwe zagabye ibitero muri iyi grupo ya Bijombo nyuma y'igihe kirekire ako karere kari kamaze nta migwani kaberamo.
Arashe ubutegetsi kumwe baharaje bajyanye nka zirenga 300 bafatiye abasaza bari baragiye kugeza aho gitamo nyine kigegi, ariko ibitero bitera imihana bifite abantu zari bigiye tarashe nka mu zagiye atata.
Niye mpamvu byabo byari bimaze iminsi bitaba byo bitero?
Ndizi wenda bari bagize iminsi bari intambara hagati y'abarundi bonyine barwana ingabo z'abarundi zirwana na Red Tabara, ariko bari bagize iminsi ngo basa n'abahagaze kuri baza wenda yuko bashobora kuba bahinduye strategi baza gutera abaturage nk'uko bari bagize iminsi bakarwana n'abanyamurenge bari mu ntambara zabo bonyine.
Umuvugizi wa Mai Mai Ilunga Bwana Aimable Nabilizi avuga yuko twigwaneho ari we bagabyeho ibitero kuko yaje kubatera mu birindiro byabo.
Uyunga yabateye ntabwo Ilunga ari hejuru kuyibika, ndetse ntabwo ari naho hejuru kwita baturage, ahubwo nibo bari baje gutera ngo batere Ilunga yama basubizayo abagiza no muhana wabo, ndetse bivuga yuko na Nyamusaraba bivanze na imbonera kure bavuye za Magunda batazamutara za Kanogo no kuringwa bagiye gufasha Makanika na twirwaneho, ariko bose kabisa batanze Ilunga amaze kubatambura kabisa bose.
Na Blizy Aimable asobanura ko umugwi w'imbonera kurezo mu gihugu cy'u Burundi na Gumino ndetse na twirwaneho batwitse umwana wo mu Gateza ho muri grupe mayo basimukinje ya kabiri iri muri segiteri y'Itombwe ndetse banyagana amatungo. Twagerageje kuvugisha twirwaneho na Red Tabara ndetse na Gumino telefone zabo ngendanwa ntizanyuramo. Ibi bitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho byongeye kwibuka muri grupe mayo Bijombo mu gihe Nairobi mu gihugu cya Kenya hateganyijwe ibiganiro bya zimwe mu nyeshyamba zikorera mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iyepfo ndetse na Ituri hamwe na leta ya Congo. Ni ibiganiro byari gutangira kuri uyu wa gatanu ntibyatangira kuko hari imwe mu mitwe yitwaje ibigwanisho itaragera i Nairobi. Vedaste Ngabo ku bwa radio y'Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'epfo.
Nanabice kumasonga nk'itangura umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu mu Burundi se ni DH washize ahabona icegeranyo cawo cingena agateka kazi na muntu kari kifashe mu mwaka weze w'2021 iyo rapport yerekana ko abantu barenga amajana 430 ari bo bituye uwo murwi kwera agateka kabo kahungabanijwe n'inzego za leta yamara andi mashirahamwe akingira uburenganzira bwa muntu yoyo co kimena departement ya America ijeje migenderanire bavuga ko ibitigiri by'abahungabanirijwe agateka ari benshi kuruta abo CNDH yemera mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri no nkuru
raporo ya CNDH mu gwigihugu gwigenguje ro gateka kaze na muntu ivuga ko mu mwaka uheze w'2021 ico gisata kitahungabanijwe cane yamara raporo yawo yerekana ko abantu barenga 430 bituye uwo mugwi kubera baburabujwe mu burenganzira bwabo abiciwe ababo barenga 40 nayo abanyurujwe canke ababuriwe irengero ni 35 abantu indwi baraborejwe igufa abantu 45 barafungirwa ubusa nayo 33 bagwiriyemwo abagore barajanywe hanze y'igihugu mu rudandazwa rw'abantu nkuko iyo raporo ivyere kana uwo mugwi werekanye ko ivyo vyaha bijanye no guhonyanga agateka kazi na muntu wakirije vyose vyakozwe n'abamwe mu bagize inzego za leta yamara uwo mugwi ntuvuga izo nzego izarizo ikindi kirajishinga uwo mugwi w'igihugu n'ubwinshi bw'abanyororo CNIDH umenyesha ko wasanze hari abanyororo barenga 13,000 bafunzwe kandi amabohero 11 ari mu gihugu afite ubushobozi bwo kwakira batarenga 400,000 na 94 umugwi CNIDH uvuga ko ubwo bwinshi butuma agateka kabo gahungabana naho biruko ayandi mashirahamwe yigenga nka rigiteka rikorera hanze rikunze gukora amatohoza y'abagirirwa nabi yemeza ko bitigire vy'abicwa n'abanyuruzwa byashezwe ahabona na CNIDH ari bike cane anshirine ko yagize atwara rigiteka kuri mikro y'ijwi rya Amerika
kubutwebwe tubifatiye mu tugarukana uvuga ko nkuko bihari uburo bishika 1,656 aho harimo 1,870 n'abandi bishwe ivyo vyose bikerekana yuko ibiharo ni bito mugabo ikiza kirimo nuko mu mabi ishyirahamwe rigiteka idondagura n'andi mashyirahamwe akora ku vy'agateka kazi na muntu ivyo tuvuga vy'ukwicwa ivyo tuvuga vy'ukunyuruzwa vyo gufata ku nguvu novuga baremeza yuko ayo mabakogwa
ijwi rya Amerika ryavuganye n'utwara uwo mugwi CNIDH Sixvigny Nimuraba kugira ngo agire ico avuze kuri ico cegeranyo n'ibivugwa n'ayandi mashyirahamwe yigenga akorera muri ico gisata yamara nta vyinshi yashimye kutubwira kuko yatumenyesheje ko atamwanya ukwiye afise ico bikoze Foricone F rimwe mu mashirahamwe yigenga rikorera mu gihugu rirashima raporo ya CNIDH risanga hari n'intambwe ikomeye yatewe na leta General Akizimana atwara Foricone F kuri mikro y'ijwi rya Amerika
ariko twebwe ico dushima nuko tubona ko inzego z'igihugu ziri ku kibi na cyane cyane turabona abahanwa bagirizwa amabi atandukanye ibyo rero bikerekana ko igihugu cyahagukiye ibijyanye n'agateka kazi na muntu ariko tugasaba ko umwe wese mu byajejwe yova hasi agakora kuri agateka kazi na muntu kabandaye kubahiriza gusumba
rigiteka riragwa rikagaruka rikavuga ko no mu gwisene IDH nabo nyene utoroherezwa mu kazi kawo
uri kuraraba ingene umuguri kurakora nabo nyene ntiboroherezwa twogaruka nk'ibyashitse mu nama nshingamateka aho twari nama nshingamateka yateye ubwoba warongoye umugwi ujejwe iby'agateka kazi na muntu mugabo rero mu nyuma tukashima uko leta yarerekanye ihagaze yaravuze ko uwo mugwi wakoze ivyo bizo gukora bakwiza gukebura leta
departement ya Amerika ijeje imigenderanire nayo nyene iheruka gusohora raporo ku Burundi aho yerekanye ko uburenganzira bwa muntu bubangamiwe cane cane abagira ico bavuze kitagenda neza mu gihugu ica mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu ahuriza ko na departement ya Amerika co kimwe no mu gwisene IDH n'ubwinshi bw'abanyororo General Akizimana kubwa Foricone F arafite cha saba inzego za leta
hariho abanyororo by'ukuri usanga amadosiye yabo yaraheze hakaba n'abandi barenganywa hakaba n'abandi bafungirwa ubusa kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira abatwari bo hasi baribaza ko bafite uburenganzira bwo gufunga mbere ugasanga bibaza ko umuntu afatwa uko ariko kose aho tuvuna kagohe inzego zibijejwe ko zaza zirakurikirana ku kugira ntagire abantu bafungirwa ubusa abasatu bagirizwa ntihagume mu bibohero
twagerageje kurondera umushikira nganje ajejwe agateka kazi na muntu umufasoni Imelda Sabushimike ariko twamukenye iyo tumuronka kuri telefone ijwi rya Amerika ryari kumubaza ico leta iriko irakora kugira ngo ibitegiri vy'abitura umugwi sene IDH bavuga ko bahotewe mu gateka kabo bigabanuke Pierre Clavin inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
President w'Ufaransa Emmanuel Macron haracari imbere y'uwo bahiganwa mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa ariwe Marine Le Pen mu vyanyuma biheruka gutohozwa ni mu gihe hasigaye amasaha ari munsi ya 80 kugira ngo inshuro ya kabiri y'amatora ibe ivyatohojwe vyanyuma vyerekana ko Macron azotsinda n'ibice 56% kw'ijana vy'amajwi mu gihe uwo bahiganwa Marine Le Pen abonwa ko azoronka ibice 44% vy'amajwi Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na muganga Gerard Ndayizamba asanzwe anandika ibitabo amazi gihe kirekire aba mu karere ka Normandie mu Faransa akabakurikirana ibibera muri ico gihugu arasigura uko abona ivyerekeye amatora yejo kwa Mungu
kwa Mungu abafaransa bazohitamo guha ikiringo cha kabiri Emmanuel Macron canke gutora Marine Le Pen nkuko uheje kubivuga hanyuma nta n'umwe ashobora kumenya ibizoshika uwo munsi kubera hariho abantu benshi bateguye kwiga imirimo ngiyo batazoja gutora hanyuma hariho abandi nabo barenga 10% bataramenya uwo bazohijwa ariko atacaduka canyuma gishitse ndibaza kandi sindi jenyene ko Emmanuel Macron azotsinda amatora
niki abanyafrika na cyane cyane ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa byahoze bikoronijwe n'ubufaransa bwo kwitega ku matora yo ku munsi w'imana mwibaza ko bagiye kurikirana cyane ibyerekeye ubufaransa kubera bibafise kwingaruka muri afrika
abanyafrika haba muri rusange cyangwa dufate abahoze bakoronijwe n'ubufaransa nibaza ko atakintu kininiya gishasha bo kwitega ku matora yo kuwa munguza niyo Emmanuel Macron yasinda nk'uko benshi babyiziriye nibaza ko azobandanya politike nshasha yashikirije nk'uko mwabikurikiranye umwaka urenze harabaye inama yahuza afrika n'ubufaransa yabereye i Montpellier mu bumanuko bw'ubufaransa hari mu kwezi kwa gitugutu umwaka urenze muri iyo nama rero Emmanuel Macron akaba yashikirije politike imwe nshasha ku vyerekeye imigenderanire ya Afurika n'Ubufaransa ubu iyo politike nayo akavuga yuko ari ukwisunga kugaruka rwa Afurika kugira ibintu bihinduke mu vy'ubutunzi n'iterambere mugabo haracari kare kuga umuntu amenye ingaruka z'iyo politike
hamwe Marine Le Pen yotsinda n'izihe ngaruka vyogira ku bijanye n'imigenderanire y'Ubufaransa n'amakungu na cane cane ibihugu vyo muri Afurika nk'ivyo twako turavuga bigifitaniye imigenderanire yegeranye n'Ubufaransa
hamwe Marine Le Pen yohinda amatora benshi baratinye ko iki gihugu cy'Ubufaransa cyoca ciyugara nkuko tumaze imyaka tubibona yindi hari bita extreme droite ishitse ku butegetsi muri ibyo bihugu haca haba ingaruka mbi zitari nke urabe nk'akarorero ko Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Jair Bolsonaro muri Brazil muri ibyo bihugu usanga abanyagihugu baca basubiranamwo ukwishira n'ukwizana birahungabana kubera izo ntwaro zitinye gushiraho amategeko avangura cyangwa abohotera igihe bimwe bita minorite mu Bufaransa ibyo byose kandi bakabigira bumvisha abanyagihugu ko ari ku neza yabo bose ni ukuvyerekeye imigenderanire y'Ubufaransa n'amakungu hamwe Marine Le Pen yotsinda nibaza ko boba inkurikizi nyinshi cyane cyane ari Buraya abakurikiranye aya matora barumvise ko yivugiye wenyine ko adashaka gukorana n'Ubudagi nk'uko abandi baperezida bavyitwaririka kuva kuri General de Gaulle hanyuma rero ikindi kintu giteye amakenga abantu ni uko igihugu cy'Ubufaransa ashobora gusohoka ibishyirahamwe by'ubumwe bwa Buraya bigaca bituma n'umutekano n'ubutunzi buhungabana ibyo byose ni ibintu bituma Marine Le Pen batamwizigiye cyane kuri ibyo bintu uko byerekeye afurika wabubajije
muri make cyane
yego Marine Le Pen yibwira ko azobandanya agwanira inyungu z'Ubufaransa murumva rero ko abanyafurika ataco burindira ku nsinzi yiwe kandi noneho harageze ko bitorera bonyene gushinzi bibagoye akaja kwamaga barikanire barindira imfashanyo abarundi barayamaze bati amazi y'amasabano nta Marine Zero
murakoze
murakoze namwe
muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Ijwi rya Amerika Washington DC, tuandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lake.
Hey, Samson.
Abe baba.
Hey, no wonder kwemi warebye kuri.
Acha.
Umutekano wacu witayeho pe.
Abo.
Uzi n'umwe escort uko turindira umutekano. Reka njye kwinjira muri taxi.
Karibu baba.
Wa mugabo. Idindira gato. Njye winjira muri taxi.
Kwezi gikandi.
None uje musore yicayemo wowe, ubibaza ngo n'umwe escort nkuko bivuze. None zijya muzu vigisoda, wanacanze kubari.
Ariko nawe. Yini myenda gisirika niyo nagendeho mbivuga. Ariko wenda nubwo rewe umutekano mucuranga muri aka karere kacu. Aho gashaseri yakoze kutuzanira umuntu turindira umutekano.
Ika wa mugabo usibye wibaza. Uje musore agiye kwinjira muri ya mibu yitwaje ibigwanisho.
Ntabwo bishoboka.
None.
Sofiye rero ni byo. Nsanze ari byo rwose ari bagiye. Ngiye no tagisi yawe ntabwo nayigendamo.
Madam. Ase ni nini? Mbona ukora jingi zingi sana mu bitu abantu. Wana miacha kusumbua batili yangu kuna na shingizengiza mambo yao.
Shofe. Oya, buharire jewe nyine nabiyu mvie muri kumura ganira. Ya kubugia hanu mushikana, ngukuli baba anu baba. Babi baki, ugwaru karbunjie mubigui itkwa jubigo anisho. Uraharira, uraharira.
Okay, ona, sikiani wambi umongia si pole pole. Ema, mie niko nafanya business. Ni kazi niko nafanya. Sasa mie misi shingizake mbitu ya mumafiri ya wakili ya wangu. Se kwa sa? Kwanza yali nipatia franga za mingi kubashina nye wawili.
Mbashofe, uribe sendi utecheza kwa dushuwa kujana na
wangu.
Achina matiche yao. Mheriza mafaranga yani.
Dusubize.
Duheriza mafaranga.
Nini? Nini biki? Nini biki? Dusubize mahera yacu.
Okay, muski basi niwaambie.
Ndio kwa timu ndivyo ariko madamazi. Umva kumbi. Ntabwo dushobora kwinjira muri taxi yawe ni gutwara abantu bantu bagiye mu mitwe yitwaje nkwa. Baba na rwose.
Kwanza eski mini niliuliza kwa munenda kweli. Sikia niwaambie. Kinye mina walomba ni kupanda mu taxi na vingine muviache msisho kipena vyole babu. Ule mesema namtaka kwa nini?
Mwacha ende mzogora. Sishobora. Sofi ahuko jembo numenga nubona nuburemere bw'iki kibazo turiko turakubwira.
Sibyo se.
Okay, acha tufanya hivi. Nye mukamate tu saa vile ni mwenzenu naenda tafuta kazi saa nyingi.
Kibaki.
Haja kushaka kazi hehe. Niko.
Ni wewe.
Umuntu wambaye ntarambare mu bisheke agiye gushaka kae kazi. Akazi kose agiye gushaka kwa kabonye. Asoni. Niko, leba mara ruka fafi. Gwa menyari mechi koko. Mbele ni posi bomi. Mbele ni zende mechi.
Shofi, hivi nini bibi? Turumvikana. Urafata matike yawe, udusubiza amafaranga yacu. Cyangwa umubwira sohoke.
Madame, eske munawe muko munaninomba nifanye kweli? Biko buzito, siweze simwacha mazena ende na amani lakini.
Yewe, ndiko ndakubwira ndabizi. muranga karere kacu twari tukwiye kwegeza kure ikintu cyose gituma urwaruka rwacu ruja mu migwi yitwa kirwanisha erege iyi migwi nituma tubura umutekano muri aka karere kacu
nande se burya shoferi kamubwiye niba ugiye kumutwara bishatse kuvuga ko ubaye ikiso nawe mu babuze umutekano aka karere
miye uyu mungu afishe mbali toba miye ni munge mkono mtu mtena maovu miye hata siku mwa
none
Okay, sawa tunafanya hivi. Kama mutanitikia, tuende shie wote. Tumwambie kama vile yuko nafanya, haiko mzuri, si ndio?
Tuende sasa.
Nikupa hata zumbi.
Mupite mbele sasa, mimi ndaenda nyuma yenu.
Jimbera huko wewe
ni mbona nisukuma sasa? Si wewe nyenye modoka.
Harusa ko muri kunjiri mbele mwewe. Handelerara.
Chari kiganiro Combo Taxi, igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akenunga duce dusozera makuru n'iganiro twetwa fitiye muri kano kanya dushimira abagize ubara bose ngo bitegurwe byongera bashikire kuri micro mari kumwe na Jean Diane ni nahaje biganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Nadia Taha twe imikwi zina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kwandanya muranirwa muze muri mo byose na uta
Radio, ich bin ja Amerika. yabaye ikibizo cyacu mugutangira
it's the MP record Dr. Mash production
holy seven your smile